Atandukanye mu gisagara cha Bujumbura canye mu gihugu hagati abakunzi b'ijwi rya Amerika harangwa umwiheburo ubategerezwa gukora rusansuma y'abanyagihugu inyubako uburimyi n'ubworozi bamwe n'udusakoshi twabo bari baryamye hasi kuzuba ubona ko ikigo kibarembeje abagifise utuguvu nabo harabari muturwi abandi umwe ahava agenda agaruka hari n'ababazanya icyo bokora bijijanye imitima ku ngingo yo kwitahira umwidogo myinshi bibaza uwo bakura ku ruzuba n'inzara by'iminsi ine ubona ko benshi barambiwe ugerageje kwegera ngo muvugane akanka kuvuga ku gutinya umutekano wiwe abemeye kuvuga babicishije mu kwandika ubutumwa bugufi bwa WhatsApp bose ntibashima ko umwidondoro wabo umenyekana uyu nuwo mu ntara ya Ngozi hari saha icyenda yagize ati nibara tumaze indwi yose atanama zitunywa n'ukuri nitubona ibyo ari byo ku mikoni muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke abakunzi b'ijwi rya Amerika bahahuriye n'abagiye kurondera icyo bihembuza ni nko ku birometero birenga bine uvuye Butara aho baronkera inyigisho wavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika yagize ati nk'ubu twari tuje kurondera ibyo tujya turabibuze nta kintu na kimwe turaronka nta n'igikoresho na kimwe baraduha nuko tizuba gusa abava kure bamaze kwitahira kubera kurambirwa yamara jewe mukanya ndataha kuko mbona umengo ni ngorane gusa kurarira ibitumbura numba vyandambiye ubu twahaye izina rya Nivyindavyi Clemence n'uwo mu ntara ya Muhinga amaganya n'umwiheburo kuri iyi rusansuma abisangiye na mugenzi we wo mu kandi karere
ejo twaratonze twari twamaze gutaha baca batubwira ngo dutahe kandi bazobituzanira ku makomini ubu tuvugana bari ko batubwira yuko tubasubira kubitorera kuri province umva mu mutwe twaramaze kuru bitoronka n'ingene tubona bivuga n'ukuri yaba ari bikunda umuntu yabihevye kweri
umuntu uvuma ajya kuri tera avuga ati ndiko mfashe igihugu hakuja kuri tera uvuga ngo uriko korera iki ugasanga wimaze
umunyagihugu akurikirana uko ibya rusansuma biriko birakogwa yibaza nimba abariko batunganya ibikorwa boba bazi icyo barondera
ubwabo uwo babwira turabarungitse muri misiyo bakabarungika tani kintu kimwe kibaho babahaye ukwezi kugakunkumuka barumva ubwo bushobozi koko bo gukora bativye badakoze ibidakogwa uwo muntu nta nikinga afise abana afise umuryango barimvira koko kwivyo harakamaro bizogira
mwishyiramo ry'ugwaruka nyafrika mparanira amajyambere AGP bavuga ko ibiriko biraba ko bari mu gikorwa cya rusansuma bibabaje kandi bari mu gikorwa cy'iteka ry'igihugu bongera koko imyidogo atari kuri abo bonyine
hariho n'abajejwe kubagaburira mu unyigisho basanzwe bahabwa n'abanyene bavuga bati tuzorihwa nande ko baje bakatubwira gusa ati nimutegure ifungurwa nta bodo commande ntaki turabona ko abajejwe logistique bakwiye kwicara hamwe bagatunganya ibikorwa nk'uko bama babitunganya kugira ngo by'ukuri tuzoronke umwimbo mwiza wizova muri rusansoma
Eric Nsengimana arongoye iryo shirahamwe ry'ugwaruka nyafrika AGP asaba abajejwe gufata ingingo ko hokugwa ikibereye ku neza y'igihugu
turibaza ko hari habari imbere batabitunganije neza turasaba ko bokugwa mu maguru masha kugira hajeho ababimenyereye bashobora kudushikana ku hangiro leta y'u Burundi yari yashatse kudushora gushikako
nayo kubafise mu minwe igikorwa cyo gutunganya rusansuma rw'abantu inyubako uburinyi n'ubworozi abahamagarira kwitwararika ko ari igikorwa cyo kudafata minenerwe
abajejwe rusansoma uno munsi yirikira kogwa by'ukuri bo bifata mu ntoke muri ko muraraba bose nka bose ntazo se baridoga bidoga kubera iki biri gubusa bagenda kurya bakajya ibintu bidakwiye ugasha usanga by'ukuri ntibafashwe neza turasaba ko abajejwe rusansoma bofata neza bari muri rusansoma nibabahe uburyo bukwiye nibikenewe kugira ngo turonke umwimbo ukwiye kuko iki n'igikorwa cy'igihugu kitari cyo gufata mineneko baze badushikirize ibiharuro nyezina bishobore kuba ibiharuro mfatirwako
rusansuma nyezina y'abanyagihugu inyubako uburimyi n'ubworozi yari yatanguye kuri wa 25 myandagaro uyu mwaka igeze kuri uyu wa 27 myandagaro hari abataronswa igikoresho na kimwe abo bamaze kugira icyo bahabwa bafise umwambaro w'umupira n'udukarata tw'umwidondoro ikijanye n'amatelefone bategerezwa gukoresha n'ibindi bigendanwa babwirwa ko ari ukurindira mugihe ku mugoroba wo kuri wa 26 myandagaro bamenyeshejwe ko bariko batunganya neza ubuhinga buzokoreshwa muri ico gikogwa.